Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 88 ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu ntara ya Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi ryobora. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioyacuvoa.com. Turi no kuri Facebook na YouTube Radio Yacu VOA. Ndabaramukije inshuti banganye ba radio ijwi ry'Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, nanjye basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru tubategura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ni icyorezo kandi kirimo kugira ingaruka nyinshi mu buryo butandukanye. Nyuma yaho mu Rwanda imibare y'abandura COVID-19 igenda yiyongera, Leta yafashe gahunda yo gusaba abarwaye COVID-19 batararemba kuvurirwa mu ngo zabo. Ese babayeho bate ari mu kato?
Hari nk'igihe wumva ucikana intege cyangwa se ukagira nk'akantu k'akayi kadashira.
Oya, nta hantu na hamwe nigeze ndabara, ntabwo nanjye namenye ibyo ari byo rwose.
Abo ni bamwe mu bamaze gukira COVID-19. Perezida wa Guinea Alpha Conde aziyamamariza manda ya gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi gutaha. Abarundi ba muri Suwede batangije ishyirahamwe rigamije gufasha mu iterambere hagati y'abarundi baba mu bihugu byo mu majyaruguru y'Uburayi hamwe n'abo mu gihugu cyabibarutse. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Ntimujye kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Guinea Alpha Conde aziyamamariza manda ya gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi gutaha. Inkuru mugezwaho na Thomas Kamirindi.
Ishyaka rya Perezida Conde, Rassemblement du Peuple de Guinée, RPG mu magambo ahinnye, ryamugize kandida waryo mu kwezi gushize, ariko we ntiyahise avuga niba abyemeye cyangwa se niba byanze. Uyu munsi RPG yasomesheje itangazo kuri televiziyo ya Leta ivuga ko yabyemeye. Alpha Conde yatowe bwa mbere mu 2010 arongera atorerwa manda ya kabiri ari nayo yagombaga kuba iya nyuma mu 2015. Mu mwaka ushize itararangira neza yahinduye itegeko nshinga ku buryo bwateye imyivumbagatanyo yaguyemo abantu 30, akuramo ingingo yategekaga umubare wa manda ebyiri ntarengwa z'umukuru w'igihugu. Usibye iyi ngingo, yakuyemo n'indi yavugaga ko manda imwe ari imyaka 5, itegeko nshinga rishya rivuga noneho ko manda ari imyaka 6. Bivuze ko President Alpha Conde w'imyaka 82 y'amavuko ashobora kuguma ku butegetsi indi myaka 12 iri imbere.
Abatalibani bateye bombe mu nkambi y'igipolisi mu burasirazuba bw'igihugu cya Afghanistan. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Abatalibani bakoze igitero cha bombe cha biyahuzi muri iyo kambi, bica abapolisi batatu bongera bakomeretsa abandi batari baki ico gitero cha bayi no muswa kabiri mu ntara ya Paktia chakozwe amasaha make nyuma yuko Robert O'Brien, muhanuzi ku bibazo vyerekeye umutekano wa President wa America Donald Trump, asubiye gutera kamo kuko impande zitana mu mitwe muri Afghanistan zitangura zidatevye ibiganiro vy'amahoro. Yahuzi aturikije imodoka yuzuye amabombe ku rwinjiriro rw'ikambi y'igipolisi imbere y'uko abantu babiri bitwaje ibigwanisho bikomeye binjira muri iyo kambi. Indego zijeje umutekano za Afghanistan zahanganye nabo buno nyene zirica abo bantu babiri mu gutana mu mitwe kwa mazigiye gitoyi. Abatalibane bitiriye ico gitero bamenyesha ko cahitanye intego zijeje umutekano zitari nke. Ku munsi wa mbere muhanuzi wa Perezida Trump ku bibazo bijanye n'umutekano w'igihugu Robert O'Brien yavuganye na Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani ku biganiro vy'amahoro hagati ya Leta n'Abataliban bihagarikiwe na Amerika bigenewe guhagarika ingwano mu gihugu. Baganiriye ivyerekeye gutangura ibiganiro bihuza impande zose mu gihugu bidatevye. Umuvugizi wa Perezida Ashraf Ghani yatangaje uno munsi kwa kabiri ko impande zombi zashimikiye ku kamaro kuko haba amasezerano yo guhagarika ingwano kugira habe amahoro arama muri Afghanistan.
Ibirwa bya Trinidad na Tobago byasohoye itegeko rikomeye rijyanye n'ibihano bizahabwa abatazubahiriza itegeko ryo kwambara agapfukamunwa mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Oriane Tangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Guhera ku munsi wa mbere w'iyi ndwi niho Leta y'amazinga ya Trinidad na Tobago yasohoye itegeko rikomeye rigamije kugabanya no kugwanya iyandukizanya ry'ikiza cya corona. kuvuwa musi buri muntu guhera ku mwana muto w'imyaka 8 afashwa atambaye agahomera munwa mu bibanza bihuriramo abantu benshi azocibwa amande y'amafaranga igihumbi cy'amadolari y'amanyamerika. Iryo hadabu rizokongerezwa ku bihumbi 2000 ico caha kibaye ku nshuro ya kabiri riduge ku bihumbi 3 ico caha kibaye ku nshuro ya gatatu. Umushikiranganje mukuru Keith Raleigh yabwiye abantu ashimitse yuko ubona adashobora kuriha ayo mande arambara agahomera bunwa. Raleigh yavuze ko ari ngombwa ko buri muntu wese akurikiza amategeko yose kugira ico kiza kigabanuke. Muri aka kanya amazinga ya Trinidad na Tobago afise abantu 170,000 barenga bamaze kwandura ikiza cha corona, 222 muri bo baritavye Imana.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, amakuru yo mu karere turayahera mu Rwanda. Nyuma yaho mu Rwanda imibare y'abandura COVID-19 igenda yiyongera, leta yafashe gahunda yo gusaba abanduye COVID-19 batararemba kuvurirwa mu ngo zabo. Abamaze gukira babwijwe rya Amerika ubuzima babayeho bari mu kato n'imyitwarire yabo yatumye batanduza abandi. Ministeri y'ubuzima ivuga ko kuva aho iyi gahunda itangiriye abasaga 40 bamaze gukirira mu ngo zabo. Mugenzi wacu Sumutakaboyi araduhiye inkuru.
RBC ivuga ko abarwayi ba COVID-19 bagaragaza ibimenyetso bikaze ndetse n'abandi bageze mu gihe cy'uburwayi bazakomeza kwitabwaho no kuvurirwa ahabugenewe, ariko bataragaragaza kuremba bazajya bashyirwa mu kato mu ngo zabo bagakurikiranwa n'abaganga. Aya mabwiriza akaba anagendera ku nama z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'emesi, zivuga ko iyo umuntu atagaragaza ibimenyetso bikaze ashobora kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko atari mu bandi cyangwa akaba yakwitabwaho ari iwe mu rugo. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bandi iki cyorezo badusobanurira ko biyumvise mbere y'uko batekereza no kujya kwipimisha, twifuje kudatangaza umwirondoro wabo mu rwego rwo kubabikira ibanga.
Natangiye kumva ndi kubabara umutwe, ngira gripe ikabije, sinajya mpumurirwa, nubwo byagera ninjoro nkumva ncitse intege mu buryo bwose bushoboka, guhumeka nkumva biranze, njya kugura imiti ya gripe bisanzwe mbona ntacyo bitanze. Ndangije nibwo nicaye ndavuga ariko se ko njya numva ibimenyetso biranga umuntu urwaye coronavirus kuri radio nkaba numva byose nanjye mbifite, aho ntiyaba ariyo.
Hari nk'igihe wumva ucikana intege cyangwa se ukagira nk'akantu kakayi kadashira.
Oya, nta hantu na hamwe nigeze mbabara, ntabwo nanjye namenye ibyo ari byo rwose.
Mu barimo kwandura iki cyorezo muri iki gihe kandi batarembye bahitamo kuguma mu ngo zabo, babwijwe rya Amerika ubuzima babayeho bari mu kato n'icyo bafashije ngo bakire iki cyorezo.
Ngiye mu bo tubana nta muntu nigeze nanduza, uko nitwaye rero nagerageje kwirinda guhura n'abandi bantu. Nabaga muri mu cyumba cyanjye kuko inzu yabaga mw'abana banjye, ubwo njye nahise mfata icyumba cyanjye ibintu byose nyine nkabikorera aho ngaho mu cyumba. Iwanjye nta muntu n'umwe nigeze nanduza. Nyine nari mfite umukecuru wanjye niwe wanteguriraga amafunguro, yamara kuyategura akayashyira ahabugenewe nanjye nkayafata nyine nkafungura, narangiza ibyo nafunguriyemo ni njye njyenyine wabyiyogerezaga hanabibika ahantu abugenewe.
Hari abantu 8 baratubwira ubungubu reka tubavurire hano mu rugo, baravuga ati kuva nta bantu mubana mu rupango ari bimwenyine mubamo, reka tubavurire mu rugo. Kandi byarakunze pe bo tugakaba kenshi byashoboka, isuku, siporo nyinshi, kurya ibiryo mbega bifite intungamubiri n'imbuto, nibyo bintu twagiye dukoresha cyane. Ntabwo twajyaga hanze kuko twaga mu rupango gusa, noneho ibiryo twabikenera bakabituzanira bakabishyira imbere y'umuryango bwa forotayi tukabifata.
Apato kikageramo bambwiye icyo ngomba gukora ni siporo no gukomeza kurya imbuto, nuko nkomeza ni siporo n'amazi menshi. Siporo nayikoreraga mu cyumba cyanjye rwose, aho numva no mugozi nakoreshaga amapompaje menshi mu gihe cy'iminsi itandatu byari birangiye.
Ababigeze kurwara COVID-19 bakayikira batageze kwa muganga bavuga ko bakomeje gukurikiranwa n'abaganga, ariko abenshi bakize nta n'imiti bawe.
Imiti kubera naje kugira ikibazo cyo kubabara mu gatuza, baje kunzanira imiti nyine ndayinywa, ndakeka narayinyweye nk'iminsi 5 gutyo, numva nyine nta kibazo ngifite, numva nyine birarangiye. Bagarutse baje kufata ikizamini cya mbere basanga ni negatifu bafata igikurikiyeho nacyo basanga ni negatifu nabo twabanagate n'abarongera barabafatira basanga nta ufite ikibazo barambwira ngo nyine narakize coronavirus
ngo twebwe twakize nyuma y'ibyumweru bitatu
ubu buzima busanzwe nta kibazo afite.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC giherutse gusohora amabwiriza agaragaza uko umurwayi wa COVID-19 yafashirizwa mu rugo rwe mu gihe atarembye. RBC ivuga ko iyo umurwayi yemeye kujya mu kato, abajyanama b'ubuzima n'itsinda ry'abaganga ikomeza kumukurikirana buri munsi. Iki kigo gishinzwe ubuzima gisobanura ko kugeza ubu mu Rwanda abagera kuri 70% bamaze kugaragarwaho na virusi ya corona, ari abari muri iki cyiciro cy'abafite ibimenyetso byoroheje n'abandi batabigaragaza. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano hagati y'abarwanyi batwirwaneho na Mayimayi yabaye kuri uyu wa mbere ahitwa Birarumbiri, yatumye abanyeshuri bo ku bigo birindwi byo muri segiteri y'Itombwe teritwari ya Mwenga intara ya Kivu y'Epfo badakora ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Mu nama yahuje bagarariye teritwari ya Uvira n'abaserukira ASR hamwe n'impunzi zikambitse Kaberagure ho muri gurupu ya Kabunambo, izo mpunzi zagaragarije abari muri iyo nama agahinda zitewe n'ubuzima bubi zibayemo bwo kurara hanze ndetse no kutagira ibyo zifungura mu gihe zitegereje ko zizemererwa kwambuka umupaka zigasubira mu gihugu cy'u Burundi. Ndayishimiye Enoch ni umuyobozi w'impunzi ziri Kaberagure.
Hano tuhabayeho nabi mu buzima bubi, abenshi baryama hasi mu ivu mu byatsi, abashoboye kuza kwikorera ibyatsi hirya mu mirima baraza gutora ibyatsi bagasasa hasi bwaca abagaca biterura bakabiterera nk'inyuma y'ayandi y'amazu hama bwagoroba bakongera bakabizana bakaryamako hama ugufungura dufungura nabi cyane ntabyo turonka ibyo tujya n'ugufuntu kuza gucirara mu mihana amasombe cyane gushika n'uno munsi hariho bene imirima bariko bavuga ko isombe ryaheze abarefije bari maze biba ngombwa rero yuko ube yatwica yuko ntacho turiko turajya ntabwo dufungura kabisa.
Umuyobozi wa teritwari ya Uvira Alexis Rashid Kasangala yasabye izo mpunzi ko zasubira Kavimvira aho zari zisanzwe zikambitse mu gihe yategerejwe yuko zizasubizwa mu gihugu cy'u Burundi zinyuze ku mupaka wa Kavimvira, kuko kunyuza impunzi ku mupaka wa Kaberagure bitemewe n'amategeko. Gusa izi mpunzi nubwo zemerewe ko zigiye gusubizwa mu gihugu cy'u Burundi zifite impungenge yuko nizigezwe Kavimvira zizongera kuwatinzwa kuko atari bwo bwa mbere zijejwe ibitangaza n'abayobozi ariko ntiyagira igikogwa.
Turafise amakenga yuko ashaka kutugeza mu Kavimvira ntibadutahane kandi twe dushaka gutaha. Urumva rero twebwe dufise amakenga yuko botukura ngaha akaguma batujyana batadusubije mu rupangu rwo mu Kavimvira, kuko mu Kavimvira twahangayikiye bamwe twikoregaraviye n'umucanga tugacira amaraso.
Ibi bintu batubariye n'ibyaba ari by'ukuri nk'uko babitubariye, turumva nta ngorane irimwe. Mugabo n'ibyaba ari uruhendo ari ibintu byo kutubesha. Ntabwo dushobora kubyemera na gatoyi kuko twe twafashe ingingo yo gutahuka iwacu. Iwacu n'amahoro, nta ngorane n'imwe ikiri mu gihugu iwacu. Niyo mpamvu twifuza gufata inzira dutahuka tujya iwacu, kubera ko nk'ubu turiko turahomba cyane. Abana bacu ntago bakiriga amashuri agira tangure, niyo mpamvu dushaka gutaha iwacu
bishoboka. Nibaducane aho biyumvira ku gipangu cyo mu Kavimvira, mugabo twarahe turarengwa ko dushobora kwinjira indani mpaka badushikane ahajya hanze, hanyuma umunsi wo kudutwara badadukura ahajya hanze kandi bidatebye. Twavuze ko bidashobora guteba hamwe byo mara indwi zibiri tuza tugira amandamano kandi tuzatera tugenda kuri duwane, hanyuma twebwe batwambutse nk'uko twari twavuye hariya mu gipangu tuzi yuko hari cyo twakemye bituma yuko tugomba kusubira iwacu mu Burundi. Ubure natwe twavuze duti umwanya n'umwanya imodoka zikaza, hamwe bavuze ngo badusubize indani mu gipangu. Ntidushobora kwemera tuzoguma mu modokari cyangwa twururuke tuse tumatajya hanze tugume.
Bamwe mu bayobozi ba seri bari muri iyo nama babwiza impunzi ko kugira ngo zisubizwe mu gihugu cy'u Burundi ari uko hakwiriye kuba ibiganiro bizahuza leta y'u Burundi n'iya Kongo ndetse na haseri, hanyuma bakabona gucura izo mpunzi mu buryo bwemewe n'amategeko. Mwumenya yuko izi mpunzi z'Abarundi ziri muri Kongo ziri kwifuza gutahukanwa kubera imibereho mibi zibayemo mu gihe kuri uyu wa kane. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi za mbere zari mu nkambi ya Mahama izo zatahukanwa. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi ry'Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. imbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radijwi ya Amerika i Washington DC mu Kirundi ni mu Kinyarwanda. Kwa gatandatu w'icyumweru gishize abarundi baba muri Suwede batangiye ishyira hamwe rigamije gufasha mu iterambere hagati y'abarundi baba mu bihugu byo majyaruguru y'Uburayi nabo mu gihugu cyababyashye. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yavuganye na Jean-Marie Julien Sengiyumva umuvugizi w'iryo shyira hamwe atangira avuga intego yaryo.
Muri make mavuga ko abarundi ba mu gihugu cha Suwede batari bake, simavuga ko ari bose bahuye baraganira bararaba ingene buja hamwe kugira ngo bashingishira hamwe byotuma bakorera hamwe byotuma bagira imigambi ibafasha bonyine ubwabo mugabo cyangwa bigafasha n'igihugu baje bava mu cyo cacu catuvya cyo Burundi. Ni muri iyo numero rero mukuru wa gatandatu igenekezo rya 2019 kwezi k'umunani twahuriye mu gisagara cha Orebro hanyuma turabica hirya no hino tubona ko bikeneye ko bushingwa ishyirahamwe riduhuza ry'aba diaspora kugira turabe ingene twoja hamwe twungunganya ivyumviro no kugira ngo turabe ico twoteza imbere igihugu cacu. Iryo shyirahamwe rero tukaba twaditoreye izina ryitwa ishyirahamwe ry'abarundi baba muri Suwede mugabo bagiye gukora ibintu by'iterambere. Burundian Diaspora in Sweden for Development, BDSD.
Ego. Mshinga nae nsengi yumva, mwotugira murima ke aba yoboye ilishira hamwe muraka kanya.
Ego, abo kwa rae tutoye bato rongo lijoshira hamwe Burundian Diaspora in Sweden for Development, umukuru wacu, aliwa nukuita president de l'association de la diaspora, Zobadi Auguste Ruzima, hanyuma umunyamabanga mukuru ni Justin Hakizimana, hanyuma uzobajejwe ikigega azobari Madame Emilienne. Jewe bakaba ngomwe kuzobabera umuhanuzi mukuru nkongera nkabavugira nkabyo bita conseiller principal et porte-parole.
None mshinga nasenge yumva none ko tuzi ko hariho nayandi mashirahamwe kumbure ishyirahamwe riserukira Abarundi ngaho muri Suwede dushobora kuba twumvise mu minsi yahera mutandukiye hehe n'ayandi mashyirahamwe aserukira Abarundi ngaho cyane cyane muri Suwede.
Aho dutandukaniye nuvuga jewe ku ishyirahamwe mvugira mpagarariye ni uko dushaka gushyira ibikorwa imbere, ni uko dushaka ko Abarundi bose bafise imigambi yaba iyo kuregwa muri Suwede yaba iyo kuregwa mu Burundi ko twoja hamwe tukahanana ivyiyumviro tukamenyana kugira ngo tumenyekanishe n'u Burundi muri gihugu turimwo. U Burundi rero ntibuzwi ntisivyiza twabonye ko bitobabyiza ko bumenyekana ku izina gusa ariko no mu bikorwa mu mico mu nkino eka no mu tugenegene. Ni rero twe tuzoshira imbere abantu bazotumenyera ku bikorwa hashobora kuba hari amashyirahamwe yaba yaravutse imbere y'irigi wacu mugabo sinoja kubavugira sibonserukira ariko nibaza ko twese tuzoja ku rubuga rumwe hanyuma uzokwerekana ibyo akora bigashika kure niwe muzoheza mukavuga muti turabona ubutandukane bwabyo. Ubu rero sinavuga ngo dutandukaniye ahanini cyo ngora nuko turemera abandi barundi baba muri Suwede turemera amashyirahamwe barimwo twebwe tugomba gushyira ibikorwa imbere ari nacyo tugiye gutangura maguru masha.
Bimwe none mu bikorwa nyene muvuga mwifuza kuzorangura haba ari ngaho muri Suwede canke mu gihugu cy'u Burundi cy'amavuko ni nk'ibihe?
ibikuru bikuru novuga ndabicagaguye majambo make hariho dabor kumenyekanisha Burundi mu makungu muri ibihugu turimo mvuze ibihugu turimo si kuvuga ngo ni Sweden gusa ngo nuko dariyo tubamwo mugabo hariho ibihugu byo muri Scandinavia akarere turamenyereye wacu ariko baravuga ngo le pays des grands lacs bacha bavuga ibihugu nka bitanu cyangwa bitandatu natwa turafise Sweden turafise Norvège turafise Finland turafise Denmark na Island nubwo ko muri ibyo bihugu byose turahagendera turahasumira turafise inshuti n'abagenzi twashaka ko Burundi umenyekana muri ibyo bihugu ica kabiri kushaka ko amashirahamwe n'ama industry ari muri ibyo bihugu yomenya ico gihugu cy'u Burundi akamenya ibikorwa bikorerwayo kumva ashobora gusanga hari imigambi boba bafise icyo no kwita kujya kwinvestisa mu gihugu bamenyeshejwe n'ishyirahamwe ryacu. Ikindi gikomeye cyane ni uguhanahana ubumenyi, ni ukuvuga nk'ibi bihugu byo muri Scandinavia ugasanga barafise ubumenyi butandukanye mu migambi itandukanye, abagwizatunga bacu abanyeshuri bagashobora kuzoroka ku kajyo ko kuza kurahura ubwenge n'ubuhinga. Si ibyo gusa, turategekanya nuko mu minsi myaka iri imbere mu minsi imbere tuzosaba aba engineer aba docteur aba professeur bo muri ibihugu byo muri Scandinavia na cyane cyane bo muri Sweden ko buza kudufasha kujya gusangira ubuhinga bafise mu makaminuza yacu mu bitaro mu mavuriro no mu yandi madomene atandukanye. Ivyo rero bizotworohera gukora duciye mu ishyirahamwe turi hamwe, kandi twizera ko mu minsi imbere tuzoja kumenyekana ishyirahamwe ryacu mu gihugu mu bushikiranganji buraba abarundi b'abahanzi aribwo Ministere des Affaires Exterieures et de Développement kugira batumenye kugira badufashe no kuduha intumbero n'umurongo ivyo bintu byotworohera gukoreramo.
Mwavuze dusubi inyuma gato yuko hariho abarundi benshi muri ako karere k'ibihugu vya Scandinavia, hari ibitigiri mwa mufise by'abarundi baba hiyo muri make canke ibibazo cane cane ahanini muhura navyo hiyo muri ivyo bihugu byo bari nk'ibihe kumbure navyo nyene mukaba ari mu bimwe mu byo muzo kwifuza gukemura mukaje hamwe mugafashanya gukemura.
No bose no vuga ko no bafite biharuro by'abarundi baba muri ibihugu byo muri Scandinavia kuko ni ibihugu birenga bitanu kandi biragutse ngo ndazi ko tutari bake tugiye hamwe ngo dukorere igihugu cyacu ndazi ko twoshika ku bintu bikomeye cyane. Ibyo biharuro nibaza ko mu kiganiro kizokurikira tuzogirana nzogerageza kubirondera kandi urakoze kuri nyibutsa kuko navyo birakenewe. Hanyuma ibibazo duhura navyo jewe ahanini nibaza yuko ngomba subira inyuma gato ntandukanye icyo bita abarundi babahanze. Dufate nk'abarundi baba muri ibihugu byo muri Scandinavia bamaze nk'imyaka 10, 15, 20 bamaze kuronka ubwenegihugu, abo jese nibaza ko baba bakiri impunzi. Ndavuga n'abarundi babaye imigre bimutse gukorera mu bindi bihugu naho baraje muri icyo gihe byitwa ko bahunze, ni ukuvuga ko haragenze rero ko natwe dusubira inyuma tukaja gushimira igihugu caturenze tukamenya iyo twaje tuva. Rero muri make ibibazo duhura navyo nibaza ko bishobora kuvana n'imvo za politiki, ugasanga hari abantu batishimiye ingene igihugu ino munsi bo bacumva cyane bakirema, ugasanga hari abandi bavuga ati oya hariya jewe naramaze gushika mu kindi gihugu aha ndakwije ndikwije nakindi ngene mugabo muri bihugu turimo n'ukuri harimo amaporotinite abashaka kwiga bariga abashaka ubuzi barabonka mugabo biyumvira gusubira inyuma nabo ngo batange icyo no kwita ibyo bita mu rusengero ikigira cumi kigiza amashenge maze nti abarundi babahanza turafite gutanga ikigira cumi urugo cacu catwibarutse catureze. Hanyuma ikindi nacyo ni uko twifuza mu ishyirahamwe ryacu ry'abarundi rizagera rivutse yuko ko kwigisha abantu bari kubaravukira muri bihugu byo hanze byo muri Scandinavia u Burundi akaranga imico n'ikintu cyo tuma nabo bazokunda gushika mu bigero. Muri make nta ntambanye ndavuga ngo zirahari nga kiretse abantu bamwe bamwe bo batiyumvamwo ingene u Burundi umeze no musa, hanyuma abavyumvamwo nabo bakavuga bati reka twe tuge twakorere abandi bazokurikira nyuma.
None hari isano mwaba mufise n'ishirahamwe rizwi nk'ishirahamwe riserukira Abarundi ku isi, cyane cyane rizwi n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi riserukira Abarundi mu mahanga. Hari isano mufise naryo, murakorana naryo?
Ego cyane. Umuntu ntumbe yo kugira ishirahamwe ryacu rivuke ry'Abarundi wa muri Sweden bifuza iterambere. Avuganye n'urongoye Burundian diaspora Jafet Lojanti aba mu gihugu cya Norvege, arabizi aratuzi. Twizeye ko mu minsi y'imbere tuzamushikiriza urwandiko rwavuye muri inama twateguye kugira nawe arushikirize aho bakorana muri komite executive na basurundi rwego nabo bakorana, kugira nabo bamenye ko muri Sweden hagusinda ishirahamwe kandi yifuza gukorana nabo cyane rwose. Twize ko tugiye kuzokorana, twize ko tugiye kuba rimwe mu mashirahamwe azokorana Burundian diaspora. Ibyo sindabishishidikanya ko niko twabiganiriye no mu nama kandi niko bizogenda.
Ego mushinga nahe Jean-Marie Julien, hari ibindi bibazo none mumva dushobora kuba tutashitse ko n'ivyo mwifuza kurangura aha bari ngaho muri ico gihugu canke mu Burundi muri kano kanya dusozera?
Ego dusozera, novuga yuko twanezerewe cyane kubona ko hari Abarundi bashimye iki ciyumviro cyo kuja hamwe kugira ngo tuganire turabe ico hinduka. Kuko muri ibihugu byo muri Scandinavia cyane cyane muri Sweden hari Abarundi benshi cyane. Uzo wumvirize ryo mwanumvize radio ze Burundi nka zasanganiro n'izindi muri karadiridimba, urumva ko hari Abarundi batelefone bavuye muri Sweden abana n'abandi. Tukavuga tuti none ko mu bintu biva muri Sweden tutabona neza abo Barundi ko ari benshi muri Sweden atabintu biri kubera kurugwa mu Burundi by'Abarundi bava muri Sweden. Icyo ni cyambe. Icya kabiri, mu bingambi bahaguranye bukije kugira ngo nakigaruke ko naco nukuri turifuza yuko igihugu cya Sweden cyangwa muri Scandinavia tworonswa ubuserukizi. Ubwo buserukizi rero bwo dufasha kugira ngo dukorane n'amashirahamwe akomakomeye muri Sweden no muri Scandinavia. Ubwo buserukizi bwo dufasha kugira ngo imigambi n'imigabo canke Abarundi bafise amashirahamwe yabo baronke aho bavugira naho baca kugira ngo turonke muri ya migambi yacu. Nabakubwiye tugitangura yo kutwara abahinga batandukanye, abaganga, abarimu. Mu bintu rero tuzosaba Leta y'u Burundi nk'uko umukuru w'igihugu cacu mushasha yabidusabye, yavuze ati turakeneye ko abantu bose baja ku kivi, natwe turakeneye ko tuja ku kivi, mugabo turifuza yuko tworonka urwego ruzoba ruserukira ruhagarariye ayo mashirahamwe yose ari ngaha muri Sweden no muri Scandinavia. Icyo nacyo ni kindi mu vyo tugiye kuzosaba Leta y'u Burundi kugira izodufashe itoronse ambasade muri ibi bihugu, kuko ubu poromoma dukukira ambasade iri muri Alemanye naho mu Budagi hari agatambuko, kandi turi ibihugu byinshi tukaba twifuza na kamonteye Leta yacu, Leta mbyeyi, Leta nkozi, ko iyo twumvira ko muri Scandinavia twifuza ko twasubira kuronswa ambasade.
Mushinga nahe Jean-Marie Julien Nsengiyumva, ndabashimiye cyane kubona mwafashe kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika.
Natwe nitwe tubashimiye, murakoze.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Inshuti z'ijwi rya Amerika, naha dusoreje amakuru yacu n'ibiganiro byo kuri isaha. Tubashimiye rero kwa mwateze amatwi, nshimiye kandi na bagenzi banjye babigizemo uruhare n'abadufashije kubibagezaho. Fasiri Gebehu niwe wadufashije kwegeranya aya majwi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose mu byo mukora byose mukomeza kandi kubahiriza ingamba zafatiwe guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona.